1위 뉴스 위드 아메리카. Kisuja Amerika ribanda nyakubashika ibiganiro bya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi muri kumwe na Fidenio Ngabonga ha muri studio na
Geoffrey Mutagoma.
Ishyirahamwe Afrabu rihukiyemo abakenyezi bahungutse ryatanguje kuruno wa mbere muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura umugambi wo gufasha abakenyezi muri ako karere.
Twaratinya guca ku mupaka tugaca mu nzira zitemewe n'amategeko bigashika mbere na bya bidandazwa byacu bigatakara.
Uwo n'umukenyezi akora akazi k'ubucuruzi bujabuka imipaka hagati y'Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ku ngorane we na bagenzi biwe bakunda guhura nazo. Muri Uganda ubwinshi bw'impunzi ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo burenze ubushobozi bw'imiryango itanga ifashanya. Abakozi babiri b'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bajejwe kurwanya Ebola muri Kongo bishwe mu gihe umugwayi wa mbere wa Ebola yagaragaye mu gisagara cya Goma hafi y'u Rwanda. Gufata no gucura ku nguvu abimukira abagera ku 2000 bari hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntivyabaye uko byari bitegekanijwe, benshi barabigwanya. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagera kwa kumukanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Katuanze duhere kwi doni dori ya makuru yo hirya no hino avugwa muri aka kanya mugenzi wacu Geoffrey Mutagomanga muri studio arayadushikiriza. Geoffrey,
urakoze Fidel. Amakuru yo hirya no hino kwisi tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ministeri y'Ubuzima yatangaje ko abakozi bayo babiri bakoraga mu byo gukumira icyorezo cya Ebola biciwe mu burasirazuba bw'icyo gihugu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hari hashize amezi abiri baterwa ubwoba. Abakozi ba Ministeri y'Ubuzima kandi batangaje ko umurwayi wa Ebola yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Goma hafi y'umupaka w'icyo gihugu n'u Rwanda. Abategetsi bavuze ko umurwayi basanze yaranduye iyo ndwara ari umupastori wari waje muri bisi ivuye ahitwa Ibutembo, umwe mu mijyi yazahajwe na Ebola. Yageze i Goma ku cyumweru bahita bamujyana aho bavurira abanduye indwara ya Ebola. Abashinzwe inzego z'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko uwo murwayi yahise amenyekana kandi ko nabo bazanye mu modoka bazwi impungenge z'uko ngo iyo ndwara yakwirakwira i Goma zikaba zagabanutse. Ebola imaze guhitana abantu 1,600 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingamba zo kuyirinda zikaba zarakomeje gukomwa mu nkokora n'ubugizi bwa nabi bukorerwa abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. Hari na bamwe mu baturage badakurikiza amabwiriza yo kujyana abo mu miryango yabo banduye iyo ndwara kwa muganga, cyangwa ntibakurikiza amabwiriza yagenwe mu gushyingura abahitanywe nayo. Abakozi batanga imfashanyo muri Uganda baravuga ko intambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateje ubwiyongere bw'impunzi kuva mu kwezi kwa gatandatu, bigatuma amafaranga yakoreshwaga atagihaza. Impunzi nyinshi ziva aho muri Kongo zigera aho muri Uganda zizambutse ikiyaga Albert, bagahangara rero imihengeri ikomeye y'icyo kiyaga mu mbe itagira ingano kugira ngo bagere ku mupaka wa Uganda. Abakozi batanga imfashanyo baravuga ko buri munsi hambuka nibura abantu 300 bahunga imirwano ibera mu mujyi wa Chomya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uganda ifatanya n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kwandika no kwimura impunzi ziza ikazishyira mu nkambi. Kugeza ubu hamaze kuza izigera ku 350 kandi ziracyakomeza. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ubwinshi bw'impunzi bumaze kurenga ingengo y'imari yari yateganijwe. Imirwano ishingiye ku bibazo by'ubutaka, amabuye y'agaciro n'impamvu za politike imaze imyaka irenga 20 muri iki gihugu. Igikorwa cyo gufata no gucyura ku gahato abimukira 2000 bari hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nticyatangiye uko byari biteganyijwe. Umuyobozi ushinzwe gushyira mu bikorwa icyo cyemezo, Chef Matt Albans, yavuze ko bazashakisha gusa abantu bahawe umwanya wo kugera imbere y'umucamanza bika rangira ategetse ko bakurwa mu gihugu ntigeze avuga niba abo bantu aho bari cyangwa se batangiye kubahiriza iki cyemezo n'umubare w'abo bantu baba bafashwe niba byabaye ariko mu mijyi minini irimo abimukira benshi ntibatewe ubwoba n'icyo cyemezo mu mujyi nka Miami, New York, Atlanta na Baltimore abakuru b'insengero n'abunganira abandi mu byerekeranye n'amategeko baryamiye amajanja biteguye kwakira umuntu wese waba bahungiyeho atinya gutabwa muri yombi no gusohorwa mu gihugu babwiye abimukira kwirinda gukingurira umuntu wari we wese utagaragaje urupapuro rw'urukiko 9 mu bayobozi b'imijyi 10 ikomeye n'abademokrate batanze amabwiriza ko inzego z'ibanze z'ubuyobozi zigomba kwiyama no kudakorana n'abakozi ba leta bashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihe baba bari muri icyo gikorwa cyo gucyura abimukira ku ngufu. Urukiko rukuru rwo muri Zimbabwe rwarekuye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ushinjwa gushora abantu mu mugambi wo guhirika Perezida Emmerson Mnangagwa ku butegetsi. Yari amaze iminsi 6 muri gereza. Uwunganira Job Sikala, umuyobozi wungirije w'ishyaka rya Movement for Democratic Change ritavuga rumwe n'ubutegetsi, araregwa gushaka guhirika ubutegetsi igihano kifungishwe igihanishwe igifungo cy'imyaka 20 iyo kiguhamye, ariko ibyaha aregwa arabihakana. Biteganijwe ko arekurwa amaze gutanga ingwate y'amadolari 5,000 yo muri Zimbabwe ahwanye n'amadolari 570 yo muri Amerika. Ibiregwaregwa bishingira ku mashusho yagaragayemo avuga ko ishyaka bereye ku isonga rizahirika Perezida Mnangagwa ku butegetsi mbere y'ibihumbi 2023 kandi ko abivuga akomeje. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barenga 12 bamaze gutabwa muri yombi muri uyu mwaka bashinjwa ibirego nk'iki. Abanenga ubutegetsi buriho muri Zimbabwe baravuga ko Emmerson Mnangagwa agiye kuzacecekesha batavuga rumwe n'ubutegetsi kurusha Robert Mugabe yasimbuye. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Afrika y'Epfo, aho Jacob Zuma wahoze ari perezida w'icyo gihugu yahakanye ibyaha aregwa bya ruswa avuga ko ari abamugambaniye bagamije kumukura ku butegetsi kumuhindaniriza isura ndetse no kumwica. Yavuze ko abanzi be bamwandagaje mu gihe cy'imyaka igera kuri 20 bagamije kumukuraho. Umwaka ushize Zuma yahatiwe kuva ku butegetsi n'ishyaka akomokamo rya African National Congress amaze kuvugwaho ibyaha byinshi bigendanye na ruswa. Mu byaha abashinjacyaha bamurega harimo gukoresha $20 million z'amadolari ya Amerika mu gutunganya amazu ye bwite. Kuri uyu wa mbere Zuma yahakanye ko yavuze ko atigeze atanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku muryango w'umuherwe witwa Gupta no kuri bamwe mu baministre be b'inkora mutima. Byose Zuma rero avuga ko nta kintu yakoze kinyuranyije n'amategeko.
Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi n'amakinyarwanda n'amashobora kandi dukurikirana kuri Facebook cyangwa ku kibanza cyacu cya web ari cyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda w'umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza mu gihugu yatanguye kumviriza ukwiregura kwa Lieutenant Joel Mutabazi ku vyaha abashikiriza manza bamukurikirana ko birimwo n'ico gushaka kwica umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame urubanza kwashimikiye kurushiriza ku mpamvu zatumye yunguruza ku bihano by'umucamanza wa mbere. Gushika ubu Lieutenant Joel Mutabazi yahoze mu barinda umukuru w'u Rwanda yagiwe ivyaha 8 acirwa gupfunga ubuzima bwiwe bwose. Inkuru imenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Ikibazo cy'indorerwamo z'amaso cyari kimaze iminsi gituma Lieutenant Joel Mutabazi atabasha gutegura urubanza umunoneho cyavuye mu nzira. Yagaragaye mu rukiko azambaye kandi yiteguye kuburana. Asobanura impamvu zamuteye kujurira ibihano by'umucamanza wa mbere, uyu wahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame anashinjwa gushaka kumwivugana. yavuze ko kwisonga urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuburanishije rutabifitiye ububasha kuko yari impunzi mu gihugu cya Uganda. Avuga ko yari afite icyangombwa cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR kimugaragaza nk'impunzi, akavuga ko kuba yari ku butaka bw'igihugu cya Uganda ariko cyari kibifitiye ububasha bwo kumuburanisha. Avuga ko akimara gushimutwa akagezwa mu Rwanda yashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha bw'igipolisi aho gushyikirizwa iz'igisirikare. Akava ko ababikoze bari babizi ko atarakira umusirikare. Yagize ati "Niyi myenda nambaye simbyemera ni ibintu banyambika ku gahato." Umucamanza amubajije ipeti rya gisirikare yari afite agera muri Uganda. Uyu wemera ko yinjiye igisirikare muri 1991 afite imyaka 12, avuga ko yageze muri Uganda atakira umusirikare. Yavuze ko kuva mu kwa kane 2010 yashimuta ibiganiro n'abantu bakoranaga yirinze kuvuga mu mazina ngo batavaho bongera kumumera nabi. Abo ngo bamujyanye kumufungira mu kigo cya gisirikare cya Kami ahamara umwaka n'amezi atanu. Aho ngo yari ku ngo yatazi icyazira byo yemererwaga nk'umusirikare, byose byahise bihagarara ku mpamvu atasobanuriwe. Akavuga ko nyuma yo kuvanwa ikami akajyanwa mu nzu isanzwe i Kanombe mu mpera z'ukwezi kwa 2011 yahisemo guhungira muri Uganda. Liyotona Mutabazi yabwiye urukiko rw'ubujurire ko ari ikami nta muntu n'umwe wari uzi aho aherereye kandi ko nta n'urukiko rwigeze rumuburanisha, agasanga ibibazo byose bikwiriye kubazwa Minisiteri y'Ingabo. Iyi ni imwe mu ngingo iwahoze arinda urugo rw'umukuru w'igihugu ku muhazi Rwamagana zamuye ku nshuro ya mbere kuva yatangira kwiregura. Urukiko rw'ubujurire rwamubajije niba yarabibwiye urukiko rukuru rwa gisirikare. Liyetona Mutabazi ati "Banyemereye se kandi babyanze nkana, kuko umucamanza wa mbere wari uyoboye iburanisha yantegekaga kugira amwe mu magambo mvuga nayo ntemerewe kuvuga." Avuga ko mu gihe yari ku ngoyi na mbere yo guhungira muri Uganda yari yarirukanywe mu gisirikare mu cyo yise uburyo bw'ubwiru bukomeye cyane. Ati "Ngaruwe kugira ngo bamboneho impamvu banyambika uniform." Ati "Kuba narakuwe mu gisirikare mu buryo bw'ubwiru singiye bikwiriye kubibazwa, nahunze nkiza amagara yanjye." Maître Amani Jean de Dieu na mugenzi we Maître Antoinette Mukamusoni bamwunganira bavuga ko igihe bitari bizwi aho aherereye nta cyemezo na kimwe kigaragaza ko Liyetona Mutabazi yakuwe mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu agahindurirwa izindi nshingano. Baravuga kandi ko akigarurwa mu gihugu yagombye kuba yarabajijwe n'inzego za gisirikare niba koko bemeza ko yari akiri umusirikare. Bakavuga ko Liyetona Mutabazi yafashwe atakiri umusirikare kandi ko ibyo akurikiranyweho yabikoreye ku butaka bw'igihugu cya Uganda, bityo ko urukiko rwa gisirikare rwamuburanishije rutari rubifitiye ububasha. Umushinjacyaha Kapiteni Nzakamwita avuga ko Liyetona Mutabazi akurikiranyweho ibyaha by'ubugome kandi ko aho umunyarwanda yabikorera hose amategeko atamubuza kubikurikiranwaho. Aravuga ko kuba Mutabazi yari impunzi bitamwambura ubunyarwanda. Ubushinjacyaha bukomeza bushimangira ko uregwa yatorotse igisirikare, bukavuga ko nta umwambika impuzankano ya gisirikare ku gahato kuko atarahamwe ibyaha mu buryo bwa burundu agomba gufatwa nk'umwere. Ubushinjacyaha buravuga ko aramutse abaye umwere yasubizwa mu ngabo z'u Rwanda akanasubirana uburenganzira bwose yambuwe n'amategeko. Ubushinjacyaha ntibwemeranya n'uruhande baburana rukomeza kwibaza ku bubasha bw'urukiko rwarangije guca urubanza kandi rwari rwaragaragaje ko rubifitiye ububasha. Asubiranye ijambo Liyetona Joel Mutabazi yavuze ko umushinjacyaha abeshya kuko kuba yambikwa impuzankano ya gisirikare iriho n'inyenyeri ziranga urwego bitamugira umusirikare. Yasabye urukiko gukora iperereza rukamenya igihe yaherukiraga guhembwa nk'umusirikare. Liyetona Mutabazi yavuze ku nyandiko yakozwe imurega gutoroka igisirikare, avuga ko uwayikoza muzi kandi ko yakozwe ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 2011 nyuma yo guhungira muri Uganda kibaza impamvu umutwe w'abarinda perezida wa Repubulika yabarizwagamo yamaze umwaka hafi n'igice afungiye kandi batarakoze inyandiko nk'iyi. Akibaza ati "Nari umusirikare bwoko ki nari marayika waje kubitangira ku buntu se?" Iyo nyandiko abamwunganira bagasaba ko nayo yateshwa agaciro. Mu mvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko, Liyetona Mutabazi yagize ati "Nta kibazo mfitanye na RDF cyangwa uwo ari we wese, ahubwo nakarengane nkorerwa n'inzego mu gihugu narwaniye." Atahamureba turimo tuburanira hakurya ha mugenzi wanjye wari inshuti yanjye, bamurasiye hakurya ku rukiko rw'ikirenga ndarokoka, ariko nyuma bakomeza kumbabaza bene aka kageni. Mu zindi mpamvu z'ubujurire atanga kandi Liyetona Mutabazi avuga ko ari muri Uganda yashyiriweho impapuro zimuta muri yombi ziriho ibyaha bitatu: icy'iterabwoba, ubwicanyi n'icy'ubujura bukoresheje intwaro. Akavuga ko mu kirego cy'ubushinjacyaha hagombye kuba haragaragaye ibyo byaha gusa, ariko ngo siko byagenze kuko yahamijwe ibyaha umunani birimo n'icyaha cyo gushaka kwivugana umukuru w'u Rwanda yarindaga. Ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko umushinjacyaha mukuru amushyiraho impapuro zimuta muri yombi iperereza ryamukorwagaho ryari ritararangira ku byaha byose yarezwe ku rwego rwa mbere. Ku ngingo yo kuba yarabarijwe mu gipolisi aho wo kubarizwa mu gisirikare umushinjacyaha avuga ko umugenzacyaha atagira umupaka ko ari we wese yamubaza. Mutabaza ariko akavuga ko mu gihe cyose kivugwa ko yakoreye ibyaha bigaragara ku mpapuro zamusabiraga gutabwa muri yombi yari agifungiwe kandi ku byaha byo gutunga imbunda bitemewe n'amategeko aba muri Uganda. Mutabaza avuga ko itabayeho kandi ko n'abayimushinja bayitangaho amakuru avuguruzanya. Ku rwego rwa mbere yahamijwe ibyaha umunani ahanishwa gufunga ubuzima bwe bwose, asigaranye na Bwana Joseph Nshimiyimana na utemera ibyaha nayo ahanishwe gufungwa burundu. Aba nibo gusa mu bujurire bakomeza guhakana ibyaha bakavuga ko bitabayeho. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Ishyirahamwe Afrabu rihukiyemo abakenyezi bahungutse ryatanguje uno munsi wa mbere muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu Burundi. Umugambi wo gufasha abakenyezi bo muri ako karere, abo nabo nabakora urudandazwa ndengambibe mu gihe bahora baca mu kinywabi baja canke bava muri Congo. Urongoye Afrabu amenyesha ko uwo mugambi ugiye kubafasha gukorera ku mugaragaro. Inkuru Ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi baryo mu Burundi mushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Godelieve Manirakiza arongoye ishyirahamwe Afrabu rihurikiyemwo abakenyezi bahungutse avuga ko uwo mugambi uje gufasha.
Numugambi werekeye abakenyezi uje uraba abakenyezi bakora urudandaza ruto ruto kandi bajabuka urubibe, kandi urubibe runga hanye tuzokorera ko nurubibe rwa Gatumba. Nurubibe rwa Gatumba kubera ko umugambi urikura koregwa no muri Congo. Rero amashirahamwe ari muri Congo azokorana n'amashirahamwe ari mu Burundi.
Uwo mugambi ujihageze nkuko abohega babivuga. Bano bakenyezi bemeza ko bahora bahura n'ibibazo byinshi baravye inzira bahora bacamwo bashoye ibidandazwa muri Congo canke bavuye kubirangurayo.
Intambamye yari hari ubwa mbere tugikura ibidandazwa vyacu, twaratinya guca ku mupaka dugaca mu nzira zitayemewe n'amategeko, bigashika mbere na vya bidandazwa vyacu bigatakara kubera tuca mu nzira zitemewe n'amategeko.
Natwejwe ari kwashike ko nakimwe kubera twaca baradufata tugatanga amahera ndetse n'umwongere yaragukanga ugacubitaho cyangwa muha amahera n'uwo ari wese yaragukanga muri iryo joho twagenda ijoro.
Mwishira hamwe ry'abakenyezi bahoze baba mu buhungiro nabo nyene bavuga ko uwo mugambo uje hageze bafatiye ku ngorane abo bakenyezi bahora bagira bariko bakora uwo mwuga. Godelieve Manirakiza arongoye iryo shira hamwe avuga icyo giye kubungura.
Rero muri uko kubahiriza amategeko bizomukinira ingorane ahura nazo ku mupaka, ingorane ahura nazo mu kwambugwa, ingorane ahura nazo mu kuriha kubera ko asaba yigendeje neza. Ibyo byose turizeye ko umugambi uzobigabanya, hanyuma umugambi kubera ko uzoshira imbere ibiganiro uzotuma habaho umubano mwiza, habeho umubano mwiza hagati y'abakorera ku mupaka basanzwe bajejwe iyo mirimo ku mupaka, habeho umubano mwiza hagati y'abo bakenyezi bakora urwo rudandaza ruto ruto ndengambibe n'abashingantahe babo n'imiryango yabo, ndetse muri ako gace bazaba bariko barakoreramo bizotuma habaho n'amahoro.
Abakenyezi bo muri zone Gatumba bakora urwo rudandazwa ruto ruto bavuga ko bafise amikoro make ivyatuma baca mu kinywabi ivyo bita gutibuka. Bafise icyo basaba kugira bikunde bace mu mategeko imbere yo kujya bukumupaka.
Kwegwe mu bisanzwe ngaha ni igihugu kibanyi cha Congo, bo tugirira twaturese passe tumwe mutwe twahora tutanga twamajana 3 kuko hariho benshi badashoye kuronka izo rese passe cyangwa amasepejele.
Ishira hamwe Afrabu nta kindi rigiye gufasha abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe atari kubigisha gukorera hamwe nkuko urirongo yabivuga. Ashikiriza ko atamfashanyo z'amafaranga rifise ryo bahereza kugira bisununure. Godelieve Manirakiza akavuga ko bazobaherekeza mu gusaba ingurane mu mashyira hamwe yo kuziganya no kuguranana.
Kwebwe icyo dukora turabigisha ingene baziganya, ingene batunganya neza ubutunzi bwabo, hanyuma tukanabafasha kubegereza aya mashyirahamwe atanga ingurane kugira ngo bamaze kwitunganya, bamaze kuja mu mashyirahamwe, bamaze kugira iyo koperative, biroroha rwose yuko ishyirahamwe ritanga ingurane ribizera ko baba batunganije bafise ibyangombwa, rikabizera hanyuma bakaronka ingurane zo gushobora gukora ibyo bikorwa bifuza gukora.
Umugambi mupaka shamba letu mu Giswahili urubibe itongo ryacu watangujwe muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi kuri no wa mbere uraba bakenyezi jana bakora urwo rudandazwa ndengambibe nkuko bivugwa n'indongozi izishira hamwe Afrabu.
Turagushimiye Desire Atungimana kuri iyo nkuru hejeje kudusomera.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika baherutse guhurira niyame mu gihugu cya Niger, bakaba bemeje ko mu gihe kiri imbere abantu n'ibintu bazohora binjira kandi bagasohoka mu gihugu cyacu cyose atari urupapuro rw'inzira. Haheze imyaka myinshi CEMAC, ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika yo hagati, rifashe ingingo yo gukuraho imipaka, ariko ndaco vyatanze kubera ko ivyo bihugu vyasinzikajwe na ruswa kudashira imbere inyungu rusangi kandi bigakumira ababigendera. Inkuru ya Moki Edwin Kinzeka wo muri Cameroon murashikizwa na Venice Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza.
Turi mu mujyi wa Kiosi muri Cameroon, aho abantu amajana barimo abagenzi basanzwe n'abacuruzi bategereje kwambuka umupaka binjira muri Guinea Equatoriale. Abategetsi b'icyo gihugu kimwe n'abagabo bajya bafunga imipaka igihe babishakiye. Mu mpera z'umwaka ushize Guinea Equatoriale yafunze imipaka yayo mu gihe cy'ukwezi. Icyo gihe kandi muri Gabon barimo birukana abatari kavukire cyane cyane bakomoka muri Cameroon ngo ku mpamvu z'umutekano. Gabriel Ndonguma ukomoka muri Gabon arangura ibikoresho byo kubaka akabigurisha muri Cameroon no muri Guinea Equatoriale, aravuga ko atumva impamvu imipaka ifungwa abantu bakameneshwa mu bihugu bihuriye mu muryango washyiriweho kuvanaho inzitizi ku bantu no ku bintu bicuruzwa.
CEMAC
yashinzwe mu mwaka w'1994 maze itangira gukora nyuma y'imyaka itanu. Ifite abaturage 45 million, ubuso bwa kilometero kare 3,000,000. Mu mwaka w'2000 niho hemejwe ukwinjira no gusohoka mu mudendezo w'abantu n'ibintu. Mu mwaka w'2017 abakuru b'ibihugu bagize umuryango bahuriye muri Chad maze bafata icyemezo cyo gukuraho impapuro z'inzira. Daniel Ona Ondo, umuyobozi w'inama nkuru ya CEMAC, aravuga ko ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba inzitizi y'iterambere ku baturage, atubwicanyi burakomeje muri Central Africa, iterabwoba rya Boko Haram na Karamata ku mupaka wa Cameroon na Nigeria, kandi intambara y'inyeshyamba zirwanya leta imaze guhitana abantu 2,000,000 mu turere twa Cameroon tuvuga icyongereza.
Aucun investisseur ne viendra chez nous si y a le désordre.
Fatima Haramasi ukomoka muri Chad niwe komiseri ushinzwe ubucuruzi n'inganda muri CEMAC, avuga ko akarere ka CEMAC ariko gakenye cyane ku isi, aho 70% by'abahatuye batabona n'idolari rimwe ku munsi kandi 30% bakaba bahorana inzara. Yongeraho ko abaturage bategereje ku icyemezo cyafatiwe iniyame kizashyirwa mu bikorwa kugira ngo bashobore kwikenura. Avuga kandi ko akarere gakeneye inganda zitaboneka, abazifite bakazakomeza kwicururiza umudendezo. Haramasi akomeza avuga ko hari byinshi bikenewe gukorwa mbere y'uko ari amasezerano yashyizweho umukono n'ibihugu byose bya Afurika uretse Eritrea ashyirwa mu bikorwa. Ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika bwadindijwe na byinshi nk'ibura ry'imihanda, impagarara zo ku mipaka, amategeko agenga ubucuruzi, amahoro n'imisoro. Gusa rero ishami nyafurika ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubukungu riteganya ko ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika buzagera kuri 52% umwaka utaha. Ibyo ngo bikaba bizatuma abaturage babona akazi, bashobora gukora ibikoresho nkenerwa mu nganda no mu buhinzi, kandi bakagura ibyo bakeneye ku giciro cyiza.
Radio Ijwi Amerika i Washington DC. Leta y'igihugu cha Congo ejo niho yemeje ko umugwayi wa mbere w'ikiza cha Ebola yagaragaye mu gisagara cha Goma, cyo gisagara kibamwe abanyagihugu bagera hafi y'imiliyoni 2 kaba gihana urubibe n'igisagara cha Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda. Bya leta y'u Rwanda yafashe iyi migambi igukumira Ebola. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana. Wiriwe Claude?
Wiriwe neza.
Yego, kubera ico kiza kigeze muri Goma cha Ebola, ni ihe migambi leta y'u Rwanda ubona imaze gufata kugira yirinde ko gitandukira Rwanda?
Murakoze, ngira ngo hari ingamba zashyizweho mu minsi ishize ari nazo zikomeza gushimangirwa ubu ngubu, harimo gushyira abakozi bapima umuntu wese winjiye mu Rwanda bakareba niba nta muriro uri he afite, ndetse no gushyiraho ahantu amazi yo intoki ku muntu wese ugiye kwinjira mu Rwanda, kugira ngo benyine iyo suku ku ntoke amazi abarimo umuti wabugenewe. Hanyuma hari na kamera cyangwa se ibyuma bifata amashusho byashyizwe ku mupaka Rwanda na Congo wambukirwaho n'abasagi 55 buri munsi. Izo kamera zikaba zifite ubushobozi bwo kuba zapima mu kivunge cy'abantu, zikerekana umuntu ufite umuriro mwinshi cyangwa se ushobora kuba agafite ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba yanduye. Hanyuma hakabaho n'ikigo cyashyizweho mu kano karere ka Rubavu gishobora kuba cyakwakira umuntu ukekwaho virusi ya Ebola, akaba yakurikiranwa ndetse akahavurirwa. Hakiyongeraho noneho no kuba hari abahuguwe ku buryo bashobora gufata umuntu wa ukekwaho iyo virusi ya Ebola, harimo abaganga, abayobozi mu nzego z'ibanze, z'umutekano ndetse n'abandi bajyanama b'ubuzima, ku buryo mbese rwiteguye haramutse hagize umuntu ugaragarwaho icyo cya Ebola ashobora guhita afashwa agakurikiranwa. Hari no kuba minisitiri w'ubuzima uyu munsi nibwo yabwiraga abaturage yuko ibintu bashobora kujya kubona mu Rwanda bakwirinda kuri Congo cyangwa se ngo bakore ingendo z'ingombwa, ibyo bahira muri Congo niba bishobora kuboneka mu Rwanda kugerayo bakabishakira mu Rwanda.
Yego, icuka kiri kibonekeza ku banyagihugu kubera ico kiza cha Ebola kimaze kugera Goma ku ruhande rw'u Rwanda, ni iki icuka ubona kiri mu banyagihugu?
Nko mu Goma abaturage benshi urabona ko basa nkaho bagize ubwoba, kubera ko basaga nkaho babyumva mu bice bya Gituri na mu bice bya Butembo cyane cyane, ariko nta muntu n'umwe wari wakagaragaweho icyorezo cya Ebola mu mujyi wa Goma. Urabona ko abantu basa nkaho bahagaritse imitima. Ni kimwe nanga mu Rwanda hari bamwe bavuga bati wa mugani ibintu niba nta kintu kiri ngo nagishobora gutuma ngigoma, nta mpamvu yo kujyayo, kuko niba hagaragaye hari abo yahuye nabo, hari n'abandi bantu bashobora kuba batari bamenyekana, ku buryo ubona abantu bashobora bahagarika ingendo zo kujya mu mujyi wa Goma bitewe no gutinya yuko bashobora kugeraho nabo bakagira ibyago byo kuba bakandura virusi.
Urakoze, turagushimiye. Yari Claude Ganza Munyamagana. Mu kanya gatoyi tuzaba dusezeranye reka asubire atwibutse ingingo nkuru z'amakuru yadufitiye.
Bibutse yuko Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yahakanye ibyaharigwa bya ruswa, akavuga ko ari abamugambaniye bagamije kumukura ku butegetsi, kumuhindanuriza isura no kumwica. Yavuze ko abanzi be bamwandagaje mu gihe cy'imyaka igera kuri 20 bagamije kumukuraho.
Urakoze, njoti rero mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri gisa kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Dushimire engineer Peter Handley yatufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatu Arimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriwe bihagarariye ni TN Karekezi. Kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo na Geoffrey Mutagoma. Tubashimire mwese kuba mwadukurikiranye, tubatumira kubandanya mutwumviza kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Thank you.